mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa ikaze muri kumwe na Venice Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka uyu munsi rwumvise imyanzuro ya nyuma ya Jean-Claude Iyamuremye uregwa icyaha cya genocide.
Aragenda agerageza kubihakana akavuga ko baba mu kirego cy'ubushinjacyaha ndetse n'abatangabuhamya bwakoresheje mu kumushinja aravuga ko bose byagombye guteshwa agaciro.
Turahamagara Eric Bagirubusa uri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Mu Burundi kuri wa gatatu ishyirahamwe ntabariza riharanira uburenganzira bw'abagororwa riravuga ko irekurwa ry'abahawe imbabazi rigomba gukorwa mu bwitonzi.
Hako bihuta kizakaba umwimbo muke bokuma bateba mugabejo cyangwa hijya yejo umwimbo kazoba ari mwiza. Rero nta makenga twe dufise ko twabwiye ko turikurikiranira hafi ni twari kwiruka mayo mabohero twigisha abantu gutaha tutazi ko hagere hagere ni mu birindirane gishika nabonyene nk'uko bene wacu twabibabwiye nabonyene barabirindiriye kandi tuzazi ko tuzagenda neza.
Jean Marie Nshimirimana umuhuzabikorwa wa Ntabariza muri Tanzania wari minisitiri w'imari Madi Philippe Mpango kuri wa gatatu ararahirira kuba vice president nyuma yo gutoranywa na president Samia Suluhu Hassan kandi akemezwa n'inteko nshinga amategeko. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wongeye kwirirwa.
Miriwe Venice turahera mu yavugwa muri Afrika. Abantu bashika kuri 13 barishwe mu gutana mu mitwe hakoreshejwe imipanga hagati ya moko abiri agacanuwaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi mu ntwaro mu bice byabereyemo nibo babitangaje ejo ku munsi wa kabiri. Iyo mishyamirano yadutse ku munsi wa mbere mu ntara ya Kasai ahakunze kuvugwa amatati hagati y'amoko ahaba. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri iyo ntara ya Kasai Ferdinand Mponshamba yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko hatowe ibiziga 13 byawo mu bwoko bw'abakuba biciwe imitwe n'imipanga. Ubwo bwicanyi bwatanguye ku munsi wa mbere mu gisagara cya Bakwakenge ahama habereye amatati hagati y'intara za Kasai na Kasai yo hagati kuva mu 2015. Ako karere kabamwe amoko y'abakuba n'abaluba amoko yamuka mu ntara za Kasai na Kasai yo hagati. Igipolisi cya Tanzania cyavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abantu 45 aribo bapfuye mu misunikano yo mu ndwi iheze igihe abanyagihugu bariko barunamira ubwa nyuma ikiziga cya nyakwigendera Perezida John Magufuli. Abapfuye baruta igitigiri cya batanu bari batangajwe ubwa mbere. Umukuru w'igipolisi yavuze ko iyo misunikano yo ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatatu yatanguye igihe uruhome abantu bari buriye ko kugira bashobore kubona ikiziga cya Magufuli cyari muri stade i Dar es Salaam rwabomoka. Sasa yavuze ko bamwe muri abo bantu bishwe no kubura impwemu za oxygene kubera ubwinshi bw'abari muri uwo muhango. Amashyirahamwe atanga imfashanyo avuga ko ariko araha imfashanyo ibihumbi by'abantu bacitse ku icumu mu bwicanyi bwabaye mu ndwi iheze mu gisagara cya Palma kiri mu buraruko bwa Mozambique ku murwa mukuru w'intara ya Cabo Delgado. Ayo mashyirahamwe avuga kandi ko n'izindi mfashanyo ziri mu nzira. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rivuga ko abantu barenga 3,360 bashitse i Pemba abandi baja mu ntara ya Cabo Delgado. Umuvugizi wa OMS Paul Dion yavuze ko bagenda n'amaguru abandi n'imodokari ndetse n'indege n'ubwato. Avuga ko benshi bahunze atana kimwe batwaye atari impunzi bari bambaye. Abasivile baharugwa mu macumi bavuzwe ko bishwe n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya kiisilamu kwateye igisagara cya Palma ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu. Amashyirahamwe atanga imfashanyo avuga ko ibintu bikimeze nabi kuko ubuhinga bwo gutumatumana ko amakuru bwahagaritswe kandi no kumenya amakuru ari karaba bigoye igisata cyawo ni cita ku bifungurwa PAM kiko kiratanga ifashanyo z'ibifungurwa mu manuko bwa Mozambique.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cya Central Africa cyimitse Perezida Faustin Archange Touadéra muri manda ya kabiri. Kuri wa kabiri igihugu kibanyi cya Kamerune cyizeye ko kigiye gusubira mu mutekano. Abategetsi ba Kamerune bavuga ko abahungiye ku mbibe mu mirwano ihitiye bariko barasubira mu ngo zabo, ariko mu ijambo yashyikirije ku munsi wa mbere umushyikiranganji wa mbere wa Kamerune yavuze ko abaroberi bo muri Central Africa bagihungabanya urudandazwa n'umutekano. Umushyikiranganji wa mbere Joseph Dion Ngute avuga ko umutekano muke urangwa muri Central Africa wasubije inyuma iterambere hamwe n'utwigoro tw'amahoro muri Kameruni. Ngute yabonanye ku munsi wa mbere na Perezida Faustin Archange Touadéra imbere y'imikwa yiwe. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwategetse ko abadiplomate badakenewe cyane muri Myanmar batahuka. Ubwo bushikiranganji bwabishikirije ejo kuwa kabiri mu gihe abajejwe umutekano muri Myanmar bamaze kwirahira abantu amajana bari mu myiyerekano kuva habaye ugutembagaza ubutegetsi hagati mu kwezi kwa kabiri. Ubwo bushikiranganji bwaremereye abakozi badakenewe cyane n'imiryango yabo gutahuka ku bushake bwabo. Abasivile bamaze gusiga ubuzima muri iyo myiyerekano barenga 520 gushika iki gihe, mu gihe bihugu rutura ku isi bidahengeshanya kunegura abasirikare ba Myanmar kuva haba kudeta ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza hamwe n'Ubumwe bwa Buraya barafashe ibihano inyuma y'iyo kudeta, ariko gushika ubu izo ngingo ntacyo zirahindura.
Urakoze halo yizi Gilimana mu komeje kumva na Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose mu Rwanda mu Burundi bikomunogo migufi ya shortwave kuri 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio atuze wa akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA radio ya
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabyagiraga mu kanya mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka uyu munsi rwumvise imyanzuro ya nyuma ya Jean-Claude Yamuremye uregwa icyaha cya genocide yavanywe mu gihugu cy'Ubuholandi mu mpera z'umwaka wa 2016. Urubanza rurabera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda aho Eric Bagirubusa arukurikiranira. Eric wirweho
wirwe neza Venuste,
none urubanza rwa Iyamuremye rugeze he magingwa ya
urubanza rwa Iyamuremye nkuko tuvugana kuri uyu mungu bo Iyamuremye niwe ufite ijambo na cyane ko ubushinjacyaha bwo bwarangiye gutanga imyanzuro ya nyuma. Nawe rero aragenda atanga imyanzuro ya nyuma ku birego ubushinjacyaha bwagiye bumurega ibitero bya Eto Kicukiro na ndetse na Igahanga Nyanza ya Kicukiro bugahunga aho ni mu 1994 aho buvuga ko yagiye atwara abantu mu modoka zitandukanye bakavuga ko yabaga ari n'ingera hamwe zikomeye akagira uruhare muri ibyo bitero byahitanye Abatutsi. Yamuremye rero we aragenda agerageza kubihakana akavuga ko baba mu kirego cy'ubushinjacyaha ndetse n'abatangabuhamya bwakoresheje mu kumushinja aravuga ko bose byagombye guteshwa agaciro akavuga ko ari abatangabuhamya bamurega bigaragara ko batamubonye kuko n'imodoka bavuga ngo za kamyoneti we ntabwo avuga kuyigeza gutwaraho imodoka ya community avuga ko muri icyo gihe yatwayeho imodoka y'ijipe agiye gutabara abantu bari mu kaga abajyana muri kicu kiro kugira ngo babashe kuba bahahungira akavuga ko rero muri rusange itegereje ikirego nta mu magambo yakavuga ko nta kitagumbye guhabwa gaciro yavuze mu magambo yavuze ngo arasaba n'umutima umenetse kugira ngo inteko iburanisha bizagitesha agaciro
ubucamanza se bwakiriye bute ibimenyetso byatanzwe n'abatanga buhamya
ntabwo wavuga ngo ubucamanza bwa byakiriye gute abari kubanza kumva impande zombi urumva bwa mbere bwumvise ubushinjacyaha ubushinjacyaha kwibutsa ko mu iburanisha riheruka mu ntangiriro z'uku kwezi bwari bwamusabiye gufungwa ubuzima bwe bwose ni mu gihe yamuremye Jean-Claude mu 2009 niba nibuka neza za inkiko gacaca zari zaramuhamije icyaha cya genocide ariko zimusabira gufungwa imyaka 19 mbere yuko avanwa mu gihugu cy'Ubuholandi kugeza ubu rero iyo bimeze gutya mu myanzuro nk'iyi umucamanza ntabwo aba yamenya ngo yakiriye gute ibyo mu buhande runaka uvuga ahubwo aba ari umwanya wo kugira ngo agende yicare azasesengure iby'impande zombi zavuze noneho kugeza kuri uyu munota ntabwo aratangaza ngo iburanisha rirasojwe cyangwa se icyemezo kizafatwa umunsi runaka nibyo dutegereje kuko n'ubusanzwe iburanisha rikomeje
Eric bagira ubusomyi amakuru w'ijwi ry'Amerika mu Rwanda ndagushimiye cyane ukomeje ukurikirane iyo nkuru y'urubanza rwa Jean-Claude Yamuremye Rubera Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda uze kwicyugizaho mu makuru yacu ataha
ndagushimiye cyane nawe Jean-Claude Shimimana
nongere uko urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakomeje kuburanisha urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina wari perezida w'impuzamashyaka MRCD na Soimana Kaliste wiyise Sankara na Herman Sengimana bombi bahoze ari abavugizi b'umutwe wa FLN n'abandi barwanye 18 urubanza rwabaye nanone kuri iyi nshuro Rusesabagina atari mu rukiko urukiko rwatanga je ko nubwo rwakomeje kumenyesha Paul Rusesabagina umunsi n'isaha urubanza rwari kuberaho Rusesabagina ntiyitabiriye iburanisha ndetse umuyobozi wa gereza yimufunze yandikira urukiko ko Rusesabagina yanze gushyira umukono ku nyandiko zimutumira mu rubanza rwakomeje ubushinjacyaha burega Herman Sengimana wabaye umuvugizi wa FLN mbere yo gutabwa muri yombi afatiwe mu mashyamba ya Republika Demokratike si ya Kongo ibyo rubanza turaza kubagezaho mu makuru yacu ataha muri Tanzania wari ministre w'imari Philippe Mpango kuri wa gatatu ararahirira kuba vice president nyuma yo gutoranywa na president Samia Suluhu Hassan kandi akemezwa n'inteko nshinga mategeko muhango uraba ku isaha 9 ku isaha ya saa 9 ku isaha yo muri Tanzania Onesimo Ole Ngurumwa n'umuhuzabikorwa w'impuzamashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Tanzania yabwiye umunyamakuru James Bati w'ijwi ry'Amerika ko ubu nararibonye bwa Philippe Mpango mu micungire y'imari ubushyize hamwe n'ubu nararibonye bwa Perezida Suluhu Hassan Samia mu mitegekere ishingiye kuri rubanda bizatuma Tanzania itera imbere
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4 n'ibice 7
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mu Burundi kuri uyu wa gatatu ishyirahamwe intabari zari haranira uburenganzira bw'abagororwa ryakoresheje ikiganiro kigenewe abanyamakuru rivuga ku kibazo cy'abafunze abarenga ibihumbi bitanu bazafungurwa nyuma y'imbabazi zatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kwezi kwa cumi n'abiri Jean Marie Nshimirimana umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe avuga ko ifungurwa ryabo rigomba gukorwa mu bwitonzi
twagira tuvuge yuko ahubwo dukeza leta y'u Burundi n'abanyaro bwabo aho twari ko turabagendera twari abayibasiguriye ntihagire uyu cyangwa uriya ababwira ngo ikigongo cyateje umukuru w'igihugu yabagiriye oya twebwe nk'ababaye mu mabohero tuzi neza yuko hariyo igihe kugwa Matayo agacasohoka Filipo hari kugwa Suzana agacata Madarena kubera Madarena cyangwa Filipo yarasuye umuvugira twebwe rero tuvuga tuti umukuru w'igihugu numubyeyi nibyo arafata ingingo mugabo kandi yaravuze yuko ibintu byose ari ukubanza gusuzuma twebwe rero tukavuga tuti hako umuntu asiba yocegwa nibarabe neza barekuwe gutaha babisuzume muramaze kubona yuko n'ubushyirangane bw'ubutungane kuri icyo twagira tuvuge yuko na twebwe ayo makenga nk'ayo mwari mufite twari tuyafise mugabo tuagenda turicara hamwe n'ubutungane n'ubushyirangane bw'ubutungane turabona neza yuko ahubwo ubutungane bugire gukora ibintu by'ukuri mu minsi iza na mwebwe babamenyeshamakuru na twebwe mu mashyirahamwe tuzovuga ati ubutungane nibwo bari bwateze gushyira mu ngiro ingingo mugabo by'ukuri umwembu urabaye mwiza rero hako bihutagiza hakaba umwimbo muke bopfuma bateba mugabo ejo cyangwa hirya y'ejo umwimbo ukazoba ari mwiza rero nta makenga twe dufise ko twababwiye ko tubikurikiranira hafi ntitwari kwiruka mayo mabohero twigisha abantu gutaha tutazi ko hagere hagere ni mu birindirana igishyika nabo nyine nk'uko bene wacu twabibabwiye nabo nyine barabirindiriye kandi tubazi ko bizogenda neza ubusanzwe aya mande by'ukuri na mande ateye ubwoba ni hadabu naho bibihumbi mirongo itanu utabitanze ugaheza wa munyororo ugumamo rero ibitigiri turabona neza ko dufise amakenga ko hariho abantu benshi wogumayo hamwe hatokatwa izindi ngingo twe ntidutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu tuvuga tuti ntihafatwe izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afitiye igena umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba byobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntacyo ariko arahungukira kandi na wa muntu bitwa ko bakiriye amande ntayo ariko araronka igihe cyoco hariho gusanga harimo n'abatama cyangwa abafite zijya ndwara zidakira usanga aguye mu ibohero nari ntaca nibaza nti mbega uwo muntu yemeye ko mwene wabo agwa mu ibohero amafaranga n'ikirondegwa kikaronka rero ahamvuga nti hoba wa mutima wo gusubira kwibaza ati mbega jyeho byonshikira bakansa ihadabu ringana gutya n'urironka naho naho nyine tugahamagarira abacamanza basayo mande y'umurengera mbega babisunze iki baragira amatohoza bakaraba ati byamaze tumuciye miliyoni cumi yoba yari amaze gutunga n'imiliyoni zibiri aho rero niho twebwe tuvuga ko icyo kibazo ko tugiye kuvugana n'inzego zibijejwe kugira turabe ko hariyo izindi ngingo ubutegetsi bwofata
Jean Marie Nshimirimana umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe ntabari zariharanira uburenganzira bw'abagororwa mu Burundi tukivuga ku kibazo cy'abagororwa mu Burundi umushingamateka Fabien Banciganino yafungiwe mu cyumba cya wenyine yarahebutse gushyira ahagaragara inyandiko igaragaza uburyo abafungiwe muri iyo gereza bahohoterwa amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu arabyamagana Banciganino amaze amezi atandatu afunzwe mu byaregwa harimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu mu Burundi kandi urwego rushinzwe gukumira no guca Burundi itsembabwoko ruravuga ko imigenzo y'ubuntu kubaha ikiremwamuntu no kurwanya kudahana ari ingenzi mu gutuma abarundi bongera kunga ubumwe ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru
kubyina mankuru y'igihugu ejeje gukenga no kurandurana n'imizi iho nyabwoko mu Burundi ugwaruka harimo ururi mu mugambwe uri ku butegetsi n'ururi mu migambwe itavuga rumwe nawo rubwirizwa kwigishwa ingene gubana neza Jean de Dieu Mutabazi atwara ubwo rwego yibutsa ko imico n'imigenzo myiza yaranze Burundi bwa kahise ari ikwiye kubahirizwa kugira ngo umubano hagati ya bonse rimwe naho boba badasanga ivyumviro ube mwiza
twasanze hariho ibintu bikomeye abarundi bategerezwa kugaruka ko ico abantu benshi bakunda kwita les valeurs ni nk'ubuntu iteka ibanga ibikogwa umujyango ubugabo ubushingantahe ivyo rero tukabona yuko ari ibintu bikomeye dutegerezwa gusubira kwigishanya tukigisha n'ugwaruka tukigisha n'abuzukuru n'abuzukuruza kugira ngo turabe yuko ubumwe bw'abarundi ukumvikana umubano mu bantu wosubira komera icyo twita la cohesion sociale biciye mu kunagura imico kama y'abarundi ariyo yaturanga ariyo yatuma tubana neza mu mahoro
mu ruganda rwo kurabira hamwe inge n'abarundi bosubira kunywana bagasangira kabisi n'agahije abahinga muri ico gisata basanga atamuntu n'umwe akwiye kwigira sindabibazwa Zenoman Rakiza n'umuhinga mu gutatura amatatu bidaciye mu ngimba akaba n'umwigisha muri za kaminuza aratanga impanuro mu cigwa ciwe muri urwo ruganda rwateguwe n'inama nkuru ijeje gukinga iyo nyabwoko
umuntu yovuga yuko umubano mwiza mu bantu ari cyo kintu nkenerwa cyane iruhande y'ibifungurwa n'ibinyobwa kuko n'uwo bironka arashobora kuburaho abifungurira arashobora kubura ahavugiriza umukenge niwo mushinge w'amahoro umuntu adatekaniwe mu babanyi mu nshuti no mu bagenzi mu muryango arashobora kuba mbere n'inkomoko byo kubuza umutekano abandi rero ahavuye imico nta kindi gisa kiza haca haba amazimu aya mazimu rero yaribonekeje cyane gose mu bihe by'amagume twagiye turacamo gushikaho mbere n'imyibutsa mishasha nk'umwibutsa ngo ikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza ubu n'umwibutsa waserutse mu 93 imbere yaho nta waruri ego hariho uwundi ngo hakwihenda wo kwihekura mu bisanzwe amatati y'amatora abyara amacakubiri mu ntwaro kubahiriza agati y'akazi na muntu no kukigisha
uwo mugwi w'igihugu ufise intumbero kukubahiriza agateka kazi na muntu no kugwanya ukudahana ibyaha bija mu migenzo y'abarundi cyane cyane y'abategetsi nk'uko bishimangirwa na Mutabazi
ni ukuvuga yuko bica bibyara iterambere haca hazamo icyo bita respect de l'autorité kubaha ugutwara kubaha ugukurira ibyo rero bica bituma abarundi babana neza kugira bavuga ati ahari amahoro n'umuhoro uramwa kubera nk'uko mubizi ingwano irasambura ubu izo ngwano ntizitegezwa kandi uheza ngo zisubire kandi kugaruka ngaha mu gihugu cyacu igihugu cyacu giteza kubaho ari igihugu aho umwenegihugu wese umunyagihugu wese yumva yuko amerewe neza kandi akingiwe akumva yuko amateka mukingira akumva yuko ari mu muryango ari nk'umwana ari hagati mu muryango hanyuma avuga ati jewe ko mfite mukuru wanjye jewe ko mfite data jewe ko mfite Sebarundi nta kintu gishobora kuza kinyiganza n'inzara tuzoyirwaniriza hamwe n'umwanzi tuzoyirwaniriza hamwe kugira ngo agati y'akazi na muntu kabandane gatera imbere nk'umuzingo
iyo nama nkuru y'igihugu imaze imyaka itatu igiyeho imenyesha ko yifuza ko abarundi barandurana n'imizi ivyiyumviro vy'ihonyabwoko iby'intambara hamwe n'ibindi byaha bihohotera agateka kazi na muntu naho biri uko umugwi wa ONI ukora amatohoza ku Burundi weruka gushikiriza ko iyo ntumbero yari nziza yamaruka ba waraniguye ko muri iyo myaka itatu hari byaha byinshi byakozwe kandi iyo nama y'igihugu yari gukebura hakiri kare Pierre Claveni Nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
turabara mukije bakunzi namwe banyanya bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agataraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Igihugu cy'u Rwanda ntikizajya mu mikino ya Afrika umupira w'amaguru izabera muri Cameroon mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2022 nyuma yo kunganya na Cameroon ubusa ku busa mu mukino wa nyuma wo mu matsinda. N'igihugu cy'u Burundi cyatsinzwe na Maroc igitego kimwe kubusa nacyo ntikizajya muri iyo mikino inkuru yateguwe na Desire Hatungimana.
Muri urwo rukino rwahuza Cameroon n'u Rwanda umugweserukira gihugu w'u Rwanda Amavubi wagiye muri icyo gihugu urondera insinzi hasi hejuru biturutse ku urwo rukino rwagiye gutangura Cap Verde iri mu kibanza cya kabiri ifise amanota 7 u Rwanda rufise 5. Abakinnyi b'Amavubi bavyifashe nk'uko bashoboye kose igice cya mbere kiza kurangira rwose ku bundi. Muri icyo gice uburyo bwo gutsinda bukaba bwari ku ruhande rwa Cameroon aho Vincent Aboubakar yagoye cyane abakinnyi b'inyuma b'u Rwanda. Igice cya kabiri kitaramara n'iminota 10 Olivier Kwizera umunyegori w'Amavubi yakoze ikosa inyuma y'agace kiwe umuhagarikizi w'urukino aca mu ikarata itukura asiga bagenzi be badakwiye. Ikaba ibaye ikarata itukura igira kabiri aronse mu nkino zibiri zikurikirana inyuma y'iyo yaronse mu nkino za Shan mu gice cya kane gishiri cya nyuma u Rwanda rukina n'igihugu cya Gine. Emery Mvuye kure yasamye Amavubi batsinda Mozambique mu rukino rugira gatanu rw'izo nkino niwe yaciye aja mu igori. Naho abakinnyi b'Amavubi batari bakwiye babandanije kwitanga kugira barondere iyo ntsinzi yari kubatuma baja mu nkino za nyuma za Afrika ariko ntivyakunda kuko urwo rukino rwagiye kurangira rubusa ku bundi. Naho Amavubi yari gutsinda ntacyo byari gutanga kuko igihugu cya Cap Verde cyakinye urwo rukino rwa nyuma gifise amanota 7 catsinze Mozambique iwabo igitsindo kimwe ku busa uwo mugwi ucukwiza amanota 10 mu gihe u Rwanda iyo rutsinda rutari kurenza amanota 8 mu itsinda fe. Cameroon ikaba yarangije inkino iri mu kibanza cya mbere n'amanota 11 Cap Verde iya kabiri n'amanota 10 u Rwanda mu kibanza cya gatatu n'amanota 6 Mozambique nayo iza mu kibanza cya nyuma n'amanota 4 tubibutse ku Rwanda ruheruka mu nkino za nyuma za Afrika mu mwaka wa 2004. Urundi nabwo bwagiye gukina na Maroc ivyago vyamaze kurangira kuko Mauritania yari yamaze gutsinda Centrafrique igitsindo kimwe ku busa icyo gihugu gica gikwiza amanota 9 naho rero Burundi bwari gutsinda ntibwari kurenza amanota 8. Ugo rukino intamba mu rugamba nizashoboye kurutsinda kuko rwagiye kurangira Maroc itahukanye insinzi y'igitsindo kimwe ku busa catsinzwe na Munir El Haddadi ku munota 44 uwo mukenyi akaba yarigeze no gukinira igihugu cya Espagne. Intumbero Burundi bwari bwihaye yo gusubira mu nkino za Afrika bwari bwagiye mu bwa mbere mwaka 2019 ukaba butayishitse ko. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Uyu munsi mu mateka ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1992 inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yafatiye ibihano Libya imaze kwanga gutanga abagabo babiri bakekwagaho kugira uruhare mu gutega igisasu mu ndege ya Panam nimero 103.
Uyu ni umwanya w'ibyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Iyo ndege ya Panam yari yahagurutse i Frankfurt mu Budage yerekeza Detroit muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko igomba kubanza kunyura i Londres ni New York. Ubwo hari ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1988 igisasu cyari cyahitezwemo n'ibyihebe cyaturitse indege igeze hejuru y'umujyi wa Lockerbie muri Scotland maze abantu bose bari bayirimo uko ari 200 mirongo irindwi barapfa abenshi muri bo bari Abanyamerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda nyuma y'imyaka irindwi umuryango w'abibumbye wemeje ibihano byafatiwe Libya Muammar Gaddafi yahise yemera gutanga abakekwagaho gutega icyo gisasu kugira ngo bacirwe urubanza maze ibihano bihita bihagarikwa by'agateganyo nyuma y'imyaka icumi muri bibiri n'icyenda umunyalibiya wari warafashwe akekwaho icyo gikorwa cy'iterabwoba Abdelbaset al-Megrahi yarafunguwe ava muri Scotland asubira iwabo muri Libya aho yakiriwe nk'intwari yageze ku kibuga cy'indege cya Tripoli Ahanu dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya barunsa shabuli munsi kuyabageza aho mbashimiye cyane kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika muri benshi abakristo kuri uyu munsi barizihiza mutagatifu Benjamin mbifurije nange umunsi mwiza kandi mwitegure Pasika neza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana